radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkiriboneza nchuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka ikaze mu makuru yo kuri no saha. Mu ntumbero yo kugabanya imishamirano ituma umutekano muke hagati y'impunzi n'ababanyi, zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zatanguye kuronswa inkwi.
Mwuse mbonye kisanga nukwa nwe mbonye luku nga hundu mwuse nwe ndaba hirimi mwuka nuku bambaya agati kamwe tatu wa marukwezi nwe hande naho na hirimi hanyimitika inazi nukuzi wakuma aturondela hiri mbabura nukana kile kilisi.
Abo ni bamwe mu mpunzi ziri mu nkambi ya Nyarugusu batanguye kuronswa inkwi n'ishyirahamwe SEMDO. Andi naho ari muri Ghana, icegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno munsi wa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika. Aya makuru n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze neza mugume ku maradiyo yanyu. Duhera makuru ku yavugwa hirya no hino ku isi, ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Amnesty International ryatangaje ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byirengagiza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu buseruko bwo hagati y'isi. Ibindi kuri inkuru ni Thomas Kamirundi.
Amnesty International ya muri cyegeranyo cyayo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru irashima ibihugu bikomeye ko bifasha Ukraine mu ntambara uburusiya bwayigabyeho, ariko irabigaya ko bititaye no ku bihugu byo mu rasirazuba bwo hagati ndetse no mu majyaruguru ya Afurika bihonyora uburenganzira bwa muntu, ikavuga ko ari ukubitiza umurindi muri ayo mabi. Urugero, Amnesty International iragira iti ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byihutiye kugururira amarembo abahunga Ukraine, nyamara ni murebe ukuntu byitwara ku bantu bahunga Siriya, Libani cyangwa Libya.
Kandi naho icegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno munsi wa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika, igihe yashikiriza ijambo mu kibanza cyitwa Black Star Gate gihimbaza ukwikukira kwa Ghana inyuma y'uko yikukiye intwaro ya gikoloni. Fidel Nyongabo arabandanya inkuru.
Kamala Harris yatangaje ko icyo gihe gishasha kizorangwa n'ivyumviro bishasha by'abanyafrika. Yatangaje ko bazoshira ingufu mu bwenge ubumenyi n'ivyumviro bishasha by'abanyafrika kugira hari iterambere nyakuri kuri uyo mugabane. Harris yavuze ko leta ya President Joe Biden izoshira imbere imigambi izotuma Amerika ikorana n'abanyafrika bari kumwe. Abandi bihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu kibanza cibutsa ukwikukira kwa Ghana cyitwa Independence Square. Benshi barindiriye icegera cha Perezida wa Amerika Kamala Harris mu kiringo cy'amasaha atari make, aho bazungagiza amadarapo ya Amerika na Ghana. Bamwe mu bari bahari bari batumiwe mu rwego rw'umugambi werekeye imboneza z'abakiri bato muri Afrika, Young African Leaders Initiative, w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Byinshi mu byo Kamala Harris yashikirije irashimikiye ku vyiyumviro bishasha bifasha mu iterambere hamwe no kwishyiriraho imirimo yo kwiteza imbere. Byari mu kigoro kiwe ko kwerekana ko Afrika ari kibanza abanyamerika baba abari mu gisata ca leta canke icabikorera ku giti cabo bakwiriye gushiramwo imitahe. Ikintu Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko yizeye kubona inyuma y'imyaka itari mike Amerika yari imaze yarihojeje Afrika. Igihe yabonana na Kamala Harris ku munsi wa mbere, Akufo-Addo yaratangaje ko abanyafrika bifuza ko ibintu bihinduka.
Mu gihugu cya Kenya, imyerekano yo kwiyamiriza leta yarabandanyije ku mugwa mukuru i Nairobi kundwi igira kabiri. Idonido kuri inkuru Frederic Nkundikije.
Abantu ibihumbi n'ibihumbi barihereje amabarabara i Nairobi ejo ku munsi wa mbere, naho leta ya Kenya yari yatangaje ko iyo myerekano iteye kubiri n'amategeko. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Raila Odinga yari yifatanyije n'abakoze iyo myerekano mu gice cy'umuraruko w'umurwa mukuru Nairobi, aho imodoka zimugenderanira zakurikiwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bamushyigikiye. Yagiye arahagarara mu bibanza bitandukanye ashikiriza ijambo abanyagihugu asaba ko hoba ubutungane mu bijanye n'amatora hamwe n'igabanywa ry'ibiciro by'ibifungurwa. Abapolisi barakoresheje imiringoti y'amazi hamwe n'ivyuka bibabaza mu maso mu gushwiragiza abariko bakora iyo myerekano. Umukuru w'igipolisi Jafet Kome avuga ko iyo myerekano iteye kubiri n'amategeko. Nyamara Odinga wewe avuga ko abanyakenya bafise uburenganzira bwo gutunganya imyerekano. Iyo myerekano yarabaye mu ndwi iheze, kandi Raila Odinga yarasavye abanyagihugu bamushigikiye kwama yihereje amabarabara kabiri mu ndwi ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane.
ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije muriko mubandanye kumviriza radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tutatangurire muri Tanzania mu ntumbero yo kugabanya imishamirano ituma umutekano muke hagati y'impunzi n'ababanyi abageze mu zabukuru mu kambi ya Nyarugusu batanguye kuronswa inkwi. Izo mfashanyo ziriko zitangwa n'ishirahamwe Sendo rigenewe icyo gisata. James Joven yaduteguriye inkuru.
Hafi impunzi 2870 ubitigira bitangwa n'igipolisi mu nkambi ya Nyarugusu zirasohoka kujya gushaka ubuzima inyuma y'inkambi buri munsi, kucyo bigatuma ubushamirane hagati yazo n'abaturanyi idahera bagwanira inkwi n'ibiribwa mu masambu. Ku bw'izo mpamvu ishyirahamwe SEMDO rikorera mu gisata cyo gukingira ibidukikije ritanguye kuronsa inkwi abageze mu zabukuru mu nkambi ya Nyarugusu no kubigisha uburyo bwo kubaka amashyiga akoresha inkwi zike mu ntumbero yo kugabanya abasohoka kujya gusenya inkwi. Ijwi rya Amerika ryasanze aho abageze mu zabukuru bariko bararonswa izo mfashanyo. Abatanze ikiganiro bashimira ishyirahamwe SEMDO kuri izo mfashanyo ritanguye kuronsa batama n'abatamakazi kubera inkwi ari kimwe mu bibazo bihambariye cyane impunzi.
Muri iyo myaka yose irenganye ntasubiye kuronka, nafashwe n'unkuyu nsanze ashenye akampaga kwinjana. Hageze nk'ubu muce naho natororo twatsi nyene tukabarishwa gushyira ku muzi iko kuko baduha nubushaga bubangutse guteka twatwatsi ndeto zenye tungana gucya nkabona burashushe nkarya.
Uyu munsi mbonye gitanga zoko nwe mpa mbonye ruko ngaho no muzi nwe ndabahimye mugo nuko bampaye agatwi agati kamwe tatu marukwezi naye handi naho nahimye hanyuma sigaye navyo nuko za kumara turondera nkimbabura nuko no cana kire kirisa
naho ndu umwe mugabo cana nyene nta misi urujyanze urucana ya ntirumarukwezi bo twongera huko inda ntije ubusa yego inda ntije ubusa nuko turajya.
Mu bitsigira bitangwa n'ishyirahamwe SEMDO hafi y'abatama n'abatamakazi barenga 10,000 bazoza bararonswa inkwi urukwezi mu nkambi ya Nyarugusu. Mu gushakisha umuti urama ku bibazo by'umutekano muke babarizwa mu mpunzi n'abaturanyi bazo cyane cyane iyo bahuriye inyuma y'inkambi. Ijwi rya Amerika ryongeye rivugana na bamwe mu bana n'abuzukuru baje gufasha abasokuru na banyokuru babo kwikorera izo nkwi baronkejwe n'iryo shyirahamwe kubera aribo bagenewe igikorwa cyo gusenya. Aha batubariye sanganya bahura nazo iyo bagiye inyuma y'inkambi gusenya.
Nk'ubu twebwe kubera duvise atumuvise ari umutamakazi kugira ngo turonke inkwi twagenda mu ipoli, iyo ngiye ari gihe rero n'abaha iyo ndabasanzeyo ace sanga bari kumfata nabi n'inkoni nyinshi nyinshi bakansubiza inyuma n'ababaye n'abaye nabi. Ibyo babyiza badufashije bakaduha nk'amagesi cyangwa izindi mbabura dushobora gukoresha kugira ngo turabe ukuntu twakwirinda izo mpanuka zibera mu ipoli.
Twatorora naho nyene twahitura kungorane kuko ari kugenda ugasanga urafashwe ugakubitwa canke ukagirirwa nabi.
Umuserukizi w'ishyirahamwe SEMDO Bwana Makari Gamba mu kiganiro yaye ijwi rya Amerika yavuze yuko iryo shyirahamwe ritanguye uwo mugambi wo gutanga inkwi ku bageze mu zabukuru mu ntumbero yo kubafasha nk'uko bigenewe kandi bazobandanya batanga izo nkwi urukwezi mu kiringo cy'imyaka 2 nyuma yaho bazogenda bongera ibitegira ibyo baronswa inkwi.
Kuni ambazo wangeweza kutumia ndani ya wiki moja kwa sasa hivi
nuko dukeneye kubona yuko abageze mu zabukuru batagira ikibazo cy'inkwi kandi murabona yuko hata n'inguvu bagira zo kujya gusenga. Dukeneye kubona yuko babayeho neza. Murazi yuko kujya inyuma y'inkambi ari ikibazo gikomeye muri iyi minsi
sana kuni na wanaingia msituni kukata magogo makubwa kwa ajili ya kupikia
inkwi. Ni kibazo gikomeye kandi gihambariye impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe abaturanye n'inkambi badakeneye kubona ujya gusenya mu matongo yabo. Uwo bafashe baramukubita cyane bigatera umutekano muke. Rimwe na rimwe hari n'abasangwa bapfiriye mu mashyamba, hari n'ababuriwe irengero kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovine ku bw'ijwi rya Amerika.
Rakoze James Jovan kuri iyo nkuru. Tugarutse ku nkuru yerekeye icegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris. Yaratanguye urugendo rwiwe rw'iminsi 9 ku mugabane wa Afrika. Yashitse mu gihugu cya Ghana ku munsi wa Mungu. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye ku ntumbero yago.
Icyagira cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yatanguye urugendo rw'iwe rw'iminsi 9 ku mugabane wa Afrika. Yashitse mu gihugu cha Ghana ku munsi w'Imana. Mu majambo yiwe yagize ati:
What an honor it is to be here in Ghana and on the continent of Africa. Today begins a week-long journey.
Niteka rikomeye kuri jewe kuba ntanguriye urugendo rwanje rw'indwi muri Afrika ngaha muri Ghana ruzonshikana mu bihugu bya Tanzania na Zambia. Yabonanye kuwa mbere na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Yamenyesheje ko mu byo baganiriye birimwo gutsimbataza demokrasi, ubutunzi n'umutekano. Ni mu gihe yashimiye Ghana ku ruhara yagize mu kugerageza gutorera inyishu ibibazo by'umutekano mu karere ka Sahel. Abagwanyi ba leta ya Kiislamu no mugwi Al-Qaeda babandanya gukora ibitero byahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu byabo muri ako karere. Kamala Harris yamenyesheje mu rugendo rwiwe ko igihugu ciwe kizohagana imiliyoni 100 y'amadolari hamwe n'ibindi bihugu 4 byo muri Afrika yo mu burengero azobagenewe kubifasha guhangana n'ibibazo by'umutekano. Harris yavuze ati:
On behalf of the president and our entire nation,
Perezida Biden nanje twaragaragaje ku buryo butomoye ko Amerika iri gukomeza gukorana hagati yayo n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Turashimira kugene uriko uvyifatamwo mu kwishyura ku bizanye no kugene demokrasi iriko iteye isubira inyuma mu karere ko muri Afrika yo mu burengero, kugira dufashe mu gikorwa cyo guhangana n'ibibazo bitegwa n'umutekano muke n'uruhagarara bitegwa n'imigwi y'intagondwa. Ndi niteka ryo gutangaza ko igihugu canje gitanze imiliyoni 100 y'amadolari agenewe gufasha ibihugu vya Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire na Togo. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere ari kumwe na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo. Ayo mafaranga yiyongeye ku miliyoni 139 y'amadolari y'imfashanyo Amerika ifise imigambi yo guha Ghana mu mwaka w'2024 nk'uko bitangazwa n'ibiro bya Vice Perezida Kamala Harris. Perezida Akufo-Addo yarerekanye ko atewe impungenge no kuba umurwi w'abacangero b'Abarusiya Wagner uri gukorera mu karere ko muri Afrika mu burengero. Ivyo bishobora gutuma umugabane wacu wa Afrika uba urubuga rwo guhangana hagati y'ibihugu by'ibihangange byo ku isi. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika yo mu burengero no mu karere ka Sahel bimaze igihe kitari gito bihanganye n'ibitero by'intagondwa z'Abayisilamu byasinzikaje bikomeye abanyagihugu, byongera bituma abanyagihugu bashavurira bikomeye abategetsi b'ibihugu byabo mu byatumye haba kudeta mu bihugu bya Mali na Burkina Faso. Abitegereza ibintu babona ku rugendo rwa Kamala Harris ku mugabane wa Afrika ari kimenyetso ko Amerika iri kugerageza kwiyegereza umugabane wa Afrika mu bihugu by'ibihangange ku isi nk'Ubushinwa n'Uburusiya bibandanya gukomeza inguvu n'igihagararo cyavyo kuri uwo mugabane. Kamala Harris avuga ati: Ku bwa Perezida Joe Biden na Amerika tuje tubazaniye indamutso kandi twizeye ko uru ari urugendo rukomeye rw'imigenderanire mu kiringo kirekire hagati y'abanyagihugu ba Amerika nabo ku mugabane wa Afrika. Uretse Ghana, Kamala Harris azobandaniza urugendo rwiwe mu bihugu bya Tanzania na Zambia. Azoba ari mu gihugu cya Tanzania avuye muri Ghana kuva ku itariki 29 gushika ku itariki 31 zo ku kwezi kwa gatatu. Azogendera ubwanyuma Zambia kuva ku itariki 31 yo ku kwezi kwa gatatu gushika ku itariki 1 y'ukwezi buca gutangura kwa kane. Urugendo rwa Kamala Harris ku mugabane wa Afrika rugenewe kubakira ku nama yahuje abategetsi ba leta ya Amerika n'ab'ibihugu byo muri Afrika yabereye i Washington mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze, aho Perezida Joe Biden yatangaje ko Amerika yiyemeje gukorana na Afrika mu bijanye na kazoza kayo. Kazoza karangwa no kwiyongera kw'abanyagihugu ku mugabane wa Afrika, benshi muri bo bakiri bato n'amatungo ntangira ari munsi y'ubutaka bwa Afrika, byatumye ibindi bihugu bikomakomeye byo ku isi bihiganirwa kongereza inguvu n'igihagararo cyabyo kuri uwo mugabane. Muri urugendo umushikiranganje rw'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken aherutse kugira muri Ethiopia na Niger kwashimikiye ku bibazo by'umutekano muri ibyo bihugu byompi. Urugendo rw'icegera cha Perezida wa Amerika Kamala Harris rumujanye mu bihugu bihanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi. Ubutunzi bwa Ghana bwigeze kuba bwifashe neza muri iki gihe buriko buca mu bihe bitoroshe mu bitari bwibonekeze mu kiringo cy'imyaka itari mike. Ghana irikigerageza kuganira n'abifitiye amadeni ku kugene kuyariha vyotegekanywa gushasha. Ifaranga ry'igihugu ryarataye agaciro bikomeye cyane. Umushikiranganje w'ikigega wa Ghana Ken Ofori Atta aheruka vuba mu rugendo mu Bushinwa, aho yarayoboye abajejwe ibiganiro n'abategetsi b'Ubushinwa ku kibazo c'amadeni Ghana ifitiye ico gihugu. Ofori Atta yamenyesheje ko ibiganiro yagiranye n'abategetsi b'Ubushinwa byabaye ingirakamaro, akaba yerekanye icyizere igihugu ciwe kizohumurizwa vuba cyane nabo gifitiye amadeni. Ghana irakeneye uko guhumurizwa kugira ishobore kuronka ifashanyo y'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI. Ibyo ku rugendo rwa Kamala Harris ruzogira icyo rufasha kuri icyo kibazo ntibitomoye. Godfred Alufa Bobkin yigisha ibijanye n'amafaranga kuri kaminuza ya Ghana University of Ghana bibaza ku rugendo rwiwe hari ico ruzofasha buno nyene byerekeye korohereza ibibazo byo gutunza Ghana ihanganye navyo ibyo ntahavuga ku rugendo rwa Kamala Harris ukomeye cyane kuri Ghana kubera rukomeza kurushiriza mu gushikana ku rundi rugero imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Amerika itorokanizo rya makuru ryo mu Bwongereza Reuters ryasubiyemo abategetsi bakomeye ba Amerika bavuga ko Kamala Harris azoganira ku buryo bwiza amakungu yotorera inyishi bibazo by'amadeni ibihugu vya Ghana na Zambia bihanganye navyo mu rugendo rwiwe muri ivyo bihugu byombi
urakoze Fideni ngabo kuri iyo nkuru bamwe mu barundi baba mu bihugu byo mu mahanga no kuvuga ba diaspora baherutse gushinga umugambi wo gufasha abarundi mu burimyi kugira bazohore bimbura byinshi kandi mu gihe gito batarinze kuvunika cyane abo barundi bafise umugambi wo kugura no kurungika mu Burundi ama mashini mato mato yo kurima azokorohereza abarimyi mu gikorwa cabo babiri muri bo ni Oscar Nibigira Oscar Nibigira aba muri leta ya Kentucky muri leta zunze ubumwe za Amerika na Deo bari bwegure aba mu gihugu cha Tanzania bavuganye na mugenzi wacu Frederick Nkundikije Deo bwegure hatangura avuga aho ico cyumviro cavuye
iki cyumviro natangiye murabona uburundi bwacu nene bumeze kuva imyaka narindi turi mishisuka hanyuma murabona topografi y'igihugu cyacu nene imeze ariko uravye n'ukuri imisozi yacu irahanamye cyane kiretse hamwe hamwe mu buyaya nko muri mu kiracaru sizi cyane hariya useuko muri muri za makamba n'ahandi hanyuma rero twitegereza kwegwe nka diaspora turavuga tuti imyaka yose twaricaye erega gatuti bama batwakira mu gihugu natwe tugege nato cyo dutwaye erega twofasha iki ngo rero indongozi za diaspora zavuga ziti mbo zabona ubunyegeri bwinshi ntibwimba reka dufashe abantu bakenyi bagire komisiyo bagende batwigire imigambi twoshobora kujana mu gihugu yoshobora gufasha iterambere ry'igihugu hanyuma turi kumwe muri komisiyo zije basinze ko ndayirongora ariko kurongora ntacyo bivuze igikuru nuko twicarana hamwe twese tugahanahana ibyibubiro hanyuma tukavugana muri komisiyo tuti ibyo dutegura byose ntitwibagire ca civugo mukuru w'igihugu yashikiriza ati umurundi wese aronke ico afungura kandi agire n'amafaranga mufuko bama turiyumvira tuti mbega none hajya mu Burundi ni igihe kibereye murabona isuka twayanye ko ntiturigera tuyivako bamwe bati tuzana amatracteur baragira amapura n'amakontre amatraktere baravuga bati traktere ni nziza urashaka kuyirimisha hajya mu kiyaya mugabo abarimyi benshi bari mu misozi niho rero turi kumwe n'umutama Oscaria nawe yari turi kumwe muri komisiyo yavuga ati jewe narabonye ikintu ahantu narabonye hariya muri Kamerune barakoresha amamashine yitwa amamotokiritere bati none iki cyumviro mukibona gute jewe rero asa niwo mpumuye amaso kubera yuko kitanzwe ifite information zitari nkeye kukuntu motokriteri zikora ndazi nko mu gihugu cya Japan ko muri Japan ba produza umuceri mwinshi cyane ku misozi kuko murazi ko Japan ari ire kandi ni ire ikozwe ikozwe n'amashe n'amabuye menshi cyane ariko muri Japan ni igihugu kimwe cyashoboye kuva kera cyane harahize nk'imyaka yo bashika nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri batanguye kugira ibyo bita ama eto komisozi yo gushobora kuvomera
mushya ntaje mwavuze yo gukoresha za tractor ka notre tumashire duto duto ubudasa hagati izo nubuhe
hari ubudasa bunini cyane ubudasa nuko tractor urabona kwingana minini ya dabori radimbye si umurundi wese ashobora kugura tractor hanyuma tractor ntushobora kuyirimisha hose traktere irarima ahantu mu kiyaya kandi karima amahekitari menshi cyane ku munsi ariko traktere urabye igihugu cyacu ko kimeze ntushobora kuyijyana nkajya imbozi murabona benshi i Bujumbura murahazi hari ujya musozi witwa Mbozi cyangwa urabye ujya misozi y'i Bujumbura yose cyangwa ukagenda nko muri side y'igihugu ntushobora kujyana traktere kuri iyi nanzegwe ariko urazi ko kuri inanzego hari abantu bahaba kandi barima barimo ibigori barimo ibiharage
yego me ibyo bibazo byose turabigaruka ko mushya na Hedeo ariko nagomba n'umushya na Oscar niragira nabonye atubwire ukuntu yasumye ubwo bumenyi mu gihugu cya Kamerune
jewe nagiye ngaraba mpuna batutembereza mu mavirase mu bigwati ahantu hari hafse horieti meze nk'i Burundi nkabona ingene abantu biyorganiza mu tugwi mu tugroup hama baba bakagura mu mashini hama bakagenda bakarimira umuntu muri bizafse parcento ya second sector bakarima ngo bakariha amafaranga makeya kujya barundi biyorganiza bakarimisha abandi ariko bobo barimisha abandi barimisha imashini kandi nkabona by'ukuri barima neza mu buryo bugerutse kandi umwimbu ukaba mwinshi cyane rwose shavuga ati ikwere ikibi bitoba muri so icyo gihe hari muri 2010 yakoresha dibagira ejo bundi rero mbu nsiye mu Burundi ya nta mezi ane yarahera franchement nagiye ntembera mu Burundi mbona nari ndabizi ko uko bigiye bitandukacaza ariko ndabonye abakenyezi abasaza abakecuru bavuye ku basisuka ku rutugu bavuye kurima harimo saa cyenda bavuye mu gatondo mbivuga ati eske nta kuntu icyumweru cyarankubise ku mutima nongera ribuka ibyo nabonye aho muri icyo gihe twako twagiye ubushakashatsi muri Kameruni hama tabati kuki Burundi ko yuko Burundi 90% batunzwe n'uburimyi kuki abantu batozana zibashyira ntoya kugira zorohereze cyane
icyumviro cyiza
nicyo cyumviro cyaje gukuri cyane
icyumviro cyiza imbere yuko ndabarekura kugira tuje ku banywanyi bacu bafite ibibazo nashaka mu kanya gato uyu nyene Oscar Niragira mutubwire abagize iyo commission benshi abari muri yo n'abarundi aba muri diaspora nkuko twabivuze bari mu bihugu bibiri
bari mu bihugu byose ngira doyo yo basaba kugira icyo kibazo ko bari muri Amerika bari Buraya bari Canada bari Australia bari muri Afrika bari everywhere
nziza cyane rwose reka rero duhe ijambo umwe mu banywanyi afise ikibazo tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Andre irakoze muri aho
egome ndabumva mwiwe amahoro
mwiriwe neza muhihe
ndi Maputo Mozambique
Maputo ikibazo icyumviro tugakujambo
egome murakoze bo hanini ati n'ikibazo nagomba gushimira abatumire biyumvira umugambi wo kurima mu gihugu cy'u Burundi kuko nkanjye mfata uburimyi twagiye ubutunzi bwa mbere iwacu muri Afurika kuko iyo umuntu arimye arimbura hanyuma akabaho naho atafite akandi kazi ariko nimwe nshingiro nagomba guterera sindabarambira iwacu abo bantu bafite ijwi rishika kure bari bakwiye kudufasha bakadufasha cyane bagashikana iki cyumviro ku bakijejwe numva ko bazana imashine zirima zishobora kurima ariho hose ni ku misozi ahubwo barondera ukuntu hohindurwa politiki yo kubaka mu biyaya ahubwo abantu bubake ku misozi kuko akubaka umuntu arashobora kubaka ahariho hose mu bihe afise uburyo mugabo kurima ahariho hose aribyo bisanga bidashoboka ku bantu b'iwacu hariho abantu bari kubaka cyane rwose aho kurima hakugenda kubaka ahantu hatarimwa kugira ngo rero tushobore kwimbura niyo ndoto y'abatumire ishike aho bifuza aho umurundi wese yashobora kuronka ibyo afungura bagabanye kubaka aharimwa kuko hari imisozi myinshi mu Burundi abarundi atabushoboza kuba kwirima ugabo kubaka bikaba byoshoboka nkanje ndashoboye gushikana icyo cyumviro cyanjye imbere numva byoshimisha cyane icyumviro ni uko abo ari bwo buhinga bazanye bwo kurima ni byiza cyane numva ari ikintu cyo gushyigikira ariko hahindurwe uburyo abantu bari kububakaho ibigwati biri kubyubakwa cyane aho abarundi bahora barima kandi abo barundi atanga ubushobozi bafite bwo kurima ku misozi murakoze
murakoze Andre irakoze icyumviro mushikirije ni icyumviro reka tugihabe tumire bacu ariko ndazi ko n'abari kwarumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika bose bagiteza amatwi duga ku jambo mushya ntahe Oscar ndagira ku kibazo bashikirije avuga ko ahubwo nyabuna na politike yohinduka bakareka kuri makuru ya muyaya bakarima komisozi kuko kuri makomisozi nziyo bakubaka komisozi akubaka muyaya abanyagihugu basanzwe bari
ehko jewe umuntu yumva makuru imigambi mu Burundi bari ko ari umvira isaniyo kubaka muri hotel no kubaka kugira ko batatwara isindimwa nyinshi ama isindimwa gusa bumenye uko isindimwa amatrakira ashobora kuba ko yamashini aremereye none byiza ni ari mahalini ariko tuvugane ukuru ibiyaya nibice cyane gusa mu Burundi kandi ibyo ndiza uko ibyaje kuvuga n'ubyo gushikirwa n'ukuri ako kandi jewe ibujumbura harahinze nabonye harahinze imyaka 23 muri Burundi ariko ibujumbura harahinze mbona benshi batanga kuba kari ya ruguru tujye gabuhoga tujye bisozi so ni byiza byazo kubidobana ya gucyo icyo dushaka kumenyesha gusa nuko izo mashini kiza cyazo izo ntoya nuko no kumisozi ziralima hari icyo bita amaterase bumbare singira babwira hajya umusozi babucoga ku buryo haba utuntu amaterase ugasanga harateze na erosion nkukura ntigire so izo bashizi zirajya zigashobora kurima so n'uburyo no mu Buyapani deo yababwiye uko n'imisozi myinshi bararima so icyo cyumvira avuze ni cyiza ndagishikiye ndizera uko ari izira kubaka mu baje amahotel kandi no kugabanya kubaka mu isi nzima ibyo ndumva
namwe deo bari gwegure kuri icyo cyumviro cya Audrey irakoze mu kanya
gato murakoze cyane abagize ikibazo cyumvikana cyane kuko nkuko turiko turazana izi mashine nibyo turazizana mugabo izi mashine umuntu avugishije ukuri productivity yazo hariya ku misozi ugereranije no mu kiyaya niho himbuka cyane gusumbya hariya ku misozi hari ibituma igituma nuko mu kiyaya hari isi bita ndozwe mu gifaransa bavuga terre arrivionnaire ni ukuvuga yuko ijyati yose y'inkukuri kugwa hariya ku misozi iza mu kiyaya bishobotse rero kijya kiyaya tukakireka tukagenda kuba kajya ku misozi nk'uko uyo muntu yatanze icyumviro byoba byiza cyane ariko ntibisigura yuko ntajya ku misozi tutazoharima murabizi yuko umurundi ararima inzu umugabo akagira no munsi y'urugo aharima igitoka aharima iki ashoboye kuharimisha imashini naho nyine hazoguma hunguka azoguma ahimbuka kandi azokwimbura byinshi cyane jewe nashaka ndababare yuko buge igihugu cy'u Burundi n'ubwo ari gitoyi dukoresheje isi yacu tukayikoresha neza mu Burundi twoba ikigega kigaburira n'ibindi bihugu kigaburira na Congo kigaburira n'ahandi nibyo tugaruka ku icyacyumviro cy'umukuru w'igihugu ati umuntu afungure aronke n'amafaranga ayo mafaranga rero turigize uburimi neza abantu bazofungura neza kandi bazoshobora kugurisha umusozi karaba ugurishe hanze na nyakubahwa mbere aho uratanga akarorero ku bintu yimbura arabishora hanze kandi amafaranga akaboneka rero twifuza yuko n'umurundi uwo ari we wese ahari hose ashobora akarima kurima akimbura kandi n'amafaranga akaboneka murakoze cyane icyo cyumviro
murakoze
rakoze mugenzi wacu Fadek mundikije kuri ico kiganiro teremishije n'abarundi baba mu mahanga ariko aragerageza gufasha igihugu cyacu camavukiro tuko turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha reka tubabwire ingingo nkuru nkuru zamwe mu makuru twabashikirije hari muri Ghana icegera cha president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris uno musi wa kabiri yatangaje gihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika ahari mu rugendo muri Ghana mu gihe mu gihugu cha Kenya imyerekano yo kwiyamiriza leta irabandanya ku mugwa mukuru Nairobi kundwi igira kabiri tubabye kandi ko ishirahamwe riharanira gateka ka muntu ku isi Amnesty International ryatangaje ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byirengagiza ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu buseruko bwo hagati y'isi aho naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye mwari muri kumwe nawe hano itanga ishaka ndashimiye nabyo yataye mfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutsa kuja ku rubuga rwacu rwa internet adresse ni wezi3@radioyacu.com kuyandi makuru n'ibiganiro mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka ndabashimiye.